Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri internet radio yacu voa.com, Facebook VOA radio yacu, no ku ma radio yanyu FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Ibi fungwa byankenerwa bashitse muri itegeko rya sowe n'umushikiranganje bwambireho yo list ni nto cyane. Uraze ni ibifungwa byankenerwa abarundi bashaka gukenera ngaha. Hariho byinshi tutikorera kandi dukenera.
Uyu ni Noheri Nkuru Nziza, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko, ku cyemezo cya leta gikuraho amatagisi ku bifungurwa bimwe na bimwe biva muri EAC. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru kandi arimo n'icyumweru cyo gukorera neza rubanda mu makoperative mu Rwanda, no gukingira iseru mu bana mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mureke ariko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas Kamirindi. Inkuru ivugwa cyane aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagirijwe kuri uyu wa mbere ko yoba yarahaye amakuru y'ibanga yo ku rwego rwo hejuru umushikiranganji w'Uburusiya ajeje imigenderanire n'amakungu Sergei Lavrov. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru The Washington Post cyaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko mu mubonano Trump yagiranye n'umushikiranganji Sergei Lavrov ku munsi wa gatatu w'indwi iheze yoba yaramwibiye amabanga y'ingene urugamba n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kiisilamu ruriko rurategurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru ikinyamakuru Washington Post cyayahawe n'inshuti ya Amerika itashimwe ko Uburusiya bubimenya. Aya makuru yamirirwa kure na General H.R. McMaster, umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu wa Perezida Trump, avuga ko yari muri iyo nama n'abategetsi b'Uburusiya ariko atigeze yumva ibi bivugwa. Abashinga amateka bamwe baramaze kuvuga ko mu gihe ayo makuru yoba arayukuri bishobora kubangamira umutekano wa Amerika, kuko Uburusiya atakiboneka buriko burakora mu rugamba n'umuhari wa leta ya kiisilamu. Aya makuru atangajwe mu gihe hakiri ibihishijwe mu ikomborwa rya James Comey yahoze arongoye ibiro bya bijejwe gutohoza ibyaha bya FBI, ahavuga ko yoba yariko atohoza imigenderanire hagati y'abari muri leta ya Trump n'Uburusiya mu gihe cyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu. Muri Afrika naho ibisigara bibiri byo muri Cote d'Ivoire byari mu ruhagarare ryo ku munsi wa mbere, abasirikare bagumutse babandanya barasa mu kirere mu ntumbero yo gusaba leta kubaha uturusha yabemereye. Abamenyeshamakuru b'Ijwi rya Amerika muri ico gihugu batangaje ko amasasu yahagaze kumvikana mu bisagara vya Abidjan na Bouaké mu masasu itaje ku wa mbere, ariko abantu babandanya bafise ubwoba, amaduka arugawe eka n'amabara barabara arera. Muvugizi w'abasirikare bagumutse yabwiye Ijwi rya Amerika aho ari Ibwake ko batagamije gutembagaza ubutegetsi, ariko ko basaba Perezida Alassane Ouattara gushitsa ibyo yemeye byo kubariha uturusho dushika ku 20,000 by'amadolari y'abanyamerika kuri umwe wese. Abandanya avuga ko bamaze guhabwa ayadashika igice cyayo, akifuza ko ayasigaye bo kumvikana ingene boza barayahabwa buri kwezi. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Cote d'Ivoire Alain Richard Donouahi yatangarije kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa mbere ko habaye umwiyumvikano n'abo basirikare bagumutse, ariko abavugizi babiri b'abo basirikare babwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Reuters k'ivyo leta yabashikirije bavyanse. Ishirahamwe mpuzamakungu ryongereje igitigiri c'amafaranga kenewe yo gufasha impunzi z'abanyesudani y'epfo umuliyari dumwe wa madurari nibiche bine niyo akenewe kugira izo mpunzi zironke ibifungugwa amazi hamwe no kuvugwa. Filippo Grandi arongo UNHCR yatangaje ejo kuwa mbere ko Sudani yepfo ari igihugu cyo ku isi impunzi zigurirana n'ingoga aharugwa izababa imiliyoni zibiri abana bakaba baharugwa mu miliyoni zahungiye mu bihugu bibanye intambara n'abenye igihugu igeze mu myaka ine muri ico gihugu ikaba yatumye umuliyoni n'ibice umunani by'abanyagihugu bata izabo bagahungira hagati mu gihugu. Akanama kajejwe umutekano muri ONU kaneguye kuri wa mbere jo ikigenda juru cha misile chatewe ku munsi w'Imana na Korea ya Ruguru ku kagasaba ako kanama kagasaba rero ko Korea ya Ruguru ifatirwa ibihano. Mu itangazo ryemejwe n'ibihugu 15 bigizwe ako kanama harimo n'Ubushinwa, Somambike na Korea ya Ruguru, ONU itegeka ico gihugu guhagarika vuba ibikorwa byo ku bandanya bakora ibirwanisho ruhonyanganda. Iyemezwa ry'ico cemezo categuwe na Leta Zunze za Amerika ribaye imbere y'inama yo mu mwiherero ya kokanama itegekanijwe kuri uyu wa kabiri yasabwe na Amerika n'Ubuyapani kugira bavugane kuri iryo gerageza ry'ibyo birwanisho. Korea ya Ruguru yaragerageje inshuro zibiri ibirwanisho bya nikleyere hamwe na misile zirenga 10 kuva mu mwaka uheze. Ibyo byose ibigira mu ntumbero yo kuraba ikigenda juru gishobora gushika ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Makuru twabateguriye muri aka kanya naha agarukiye turasubira igihe cy'isaha imwe yo mu gatondo.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com naho ni mujye yo murahasanga ibiganiro n'amakuru yacu mukanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta yaraye ifashe icyemezo cyo gukuraho amatagisi n'amakori kubifungurwa biva hanze y'igihugu by'umwihariko ibiva mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC. Eloge Milika neza araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Ibifungurwa byerekewe n'ingingo y'umushyikiranganji w'ikigaga cya Leta n'imyumbati, ifu y'imyumbati, intete z'ibigori, ifu y'ibigori, umuceri n'ibihage byumye. Gushika ku itariki ya 27 ukwezi kw'indwi uwo mwaka, izo bifungurwa byose byakuwe ko amatagisi ya duane, itagisi nyongeragaciro TVA, hamwe n'amatagisi n'amakori yo hagati mu gihugu, icyo bita redevance administrative. Ishyirahamwe rihanye inyungu z'abaguzi ya buko rirashimishwa n'iyo ngingo ya Leta. Ariko nawe inkunziza irongo yasanga urutonde rw'ibifungurwa rudasheme yugereranije n'ivy'abarundi bafungura.
Ibifungurwa byankenerwa bashitse muri iri tegeko rya sowe n'umushikiranganji bwa mbere ho yo liste ni nto cyane. Uravye ni ibifungurwa byankenerwa abarundi bashaka gukenera ngaha, hariho byinshi tutikorera kandi dukenera biva hanze kandi biduzi ibiciro batashize mu myaka yahera byari ibintu bishika nka 13 na 22 mugabo ni ibintu bitatu nibivamwe ibindi bitatu
umwashimye ko hajya ko nk'ibindi bi
twatanga karorero k'ibintu by'amafi indagara sinyinshi turamwitangandika hari izindi ziza ziva hanze dongerezwa ku izo zari zatugije ibiciro kandi murazi yuko abanyagihugu barundi bakenera nabo nyene ibiva muri izi ndagara hariho nk'ibyeke ya matomate ajya ari mu dukopo nabo nyene barabikenera mu inga kandi biraduze ibiciro hariho bindi byinshi sino dondagura wanda biheze mugabo twari twiteze yuko byari kuba byinshi.
Ishyirahamwe ya Boko ntigishimiye kandi kiringa abaguzi n'abadandaza bahawe umwaka karusho.
Ubusanzwe twarakengurutse twari bavuze ati n'amezi atatu tukibaza twebwe ayo mezi atatu yari nk'akarorero kugira barabe ingene ibintu bizogenda. None iteko twabonye yasinywe tariki 12 z'ukwa gatanu ubwo rikavuga yuko rizokora ku 27 z'ukwa kane gushika 27 z'ukwindwi. Murumva umurazi igihe risinyiwe n'ikiringo rimara kwariho ubudasa tukavuga tuti rero aho umuguzi bamutwaye iminsi twibaza ko yogizemwo akarusho na cyane cyane kw'iryo tegeko n'ubu ritaraja mu ngiro urumva ryasohotse gusa. Ikindi cya kabiri nuko iri tegeko risohotse ritanga ikiringo gihurirana n'umwimbu. Ibyo rero bica bituma hazohava habo kwitiranya ingaruka nziza zivuye ku mwimbu bica bituma ibiciro bigonuka ku isoko hanyuma ubirabira kurakibaza ati ni ka karusho biraboneka kandi ibiciro byagabanutse none rero amezi atatu araheze.
kugira ntiyabuka kwitiranya ibintu. Noel Nkunziza ahanura ko washinga umugwi ukurikirana ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo.
Mu myaka iheze kandi tubaza nuko ubikora baca bashiraho umugwi w'abantu bava mu bisata bitandukanye bashobora gukurikiranira hafi ingaruka nziza zivuye kuri ako karusho bakazitandukanya ni zivuye kuri uwo mwimbu ubonetse kugira ngo ejo hirya ejo mu 1989 bizusubire gusanga bya biciro biduvuze hamwe gusubira bifata yandi mezi 6 ndwi kugira ngo bashinga amateka babibone hamwe basubire bashire itegeko iyo komisiyo boshiraho yoheze kabikurikiranira hafi ibonye ko atakarusho kanini ya zoshika mu 11 mu 12 n'umuntu ngundi mwimbo igasaba yuko bokongera ico kiringo kuko ineza bari biyumviriye ku muguzi izoguma gifiza kamaro hamwe rero usanga bagiye kwitiranya ibyo mwimbo n'ivyaho karusho twosanga muguzi hahombye mbere uwo mugwi sino kugirira kamaro bene yo gusana leta wigira kamaro kibaza rero yuko ku neza y'abaguzi no ku neza y'abafata ingingo uwo mugwi utegerezwa kujaho kugira ngo utange ibiharuro canke inkuru zikwiye zimvaho zotuma abafata ingingo basho kufata ingingo zibereye.
Iyi ngingo y'umushikiranganji w'ikigega ca leta ije inyuma yaho mu kwezi kwa mbere w'umwaka abashinga amateka bamutumiye ko bamusaba kuyishiraho. Ico gihe hari umugwi w'abashinga amateka ujejwe ibibazo vy'uburimyi wari babonye kwibura ry'ibifungurwa rikomeje kwiyongera mu gihugu. Iryo kena ry'ibifungurwa vyankenerwa cane cane ryajyatumwe nuko umwimbo w'agatasi utari wagenze neza bitewe n'uruzuba mu ntara zimwe zimwe ahandi naho akagwa imvura y'umurengera yonona imirima. Gushikwa amafaranga leta ihevye kwinjije mu kigega cayo avuye mu matagisi y'ibifungurwa byoroherejwe kwinjira mu gihugu ntaramenyekana. Eroje urika neza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
U Rwanda rwareye rutangiye icyumweru cyo gukorera abaturage neza mu makoperative. Abanyamuryango b'amakoperative amwe namwe ariko bemeza ko imisanzu batanga ntacyo ibamariye ahubwo yikiriza abayobozi b'ayo makoperative gusa. Eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru.
Iki cyumweru ubutegetsi bwahariwe cyo gutanga serivisi nziza mu makoperative ku rwego rw'umujyi wa Kigali cyatangirijwe mu karere ka Nyarugenge habarizwa amakoperative asaga 350 ahanini kiribanda ku bukangurambaga bunyuze mu makoperative hirya no hino mu gihugu. Ubutegetsi burasaba abanyamuryango w'amakoperative n'abayobozi babo gukorana neza mu mugambi wo kwiteza imbere. Koperative ziri mu byibanze ubutegetsi buvuga ko zifasha mu iterambere ry'igihugu. Icyakora kubyumvikana ku minwa ya bamwe mu banyamuryango mu makoperative amwe namwe byo haracyari umurundo w'ibibazo bishingiye ku micungire mibi. Ijwi rya Amerika yaganiriye nabo mu makoperative yo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali kuri moto. Benshi barinubira uburyo batanga imisanzu bakabura irengero ryayo. Uyu mugabo duhimbye mu cyo yemeza ko amaze imyaka 10 muri koperative nta musaruro ayibonamo.
Turakora ugakora nk'imyaka 10 undagakora nk'imyaka 15 ayo mafaranga yinjira muri koperative ariko ukazategereza ko hari kigarukira umunyamuryango wa koperative kikabura.
Watubwira muri ayo mafaranga mugenda mutanga umubare
ubungubu aho bigeze turasora ibihumbi 5 ku kwezi bya buri mumotari tugatanga twigire motari amafaranga 1,500 tugatanga n'amafaranga 2,000 bya KVSS.
Mucyo utwara abagenzi kuri moto yarangije amashuri yisumbuye mu by'ubuvuzi bw'amatungo buri gishoro cyo kujya kwikorera ahitamo gushakishiriza kuri moto. Ashavuzwa bikomeye no kuba muri koperative yita kwinyunyuza abanyamuryango.
Abantu bafite amadiplome, dufitemo abade, dufitemo abarisansiye bakora aka kazi, ariko twese baduhinduye ngo ubwenge bwacu burangirira muri kasike. Nkatwe rero biratubabaza kuba warafashe diplome ukagenda ukayibika mu nzu kubera ko ibyo ukora wowe urabikora ariko ugategereza umusaruro wabyo warabuze. Motari bimumariye iki gukora ibya inshingano ze byarangiza ibyo ategereje kuri koperative ntibiboneke? Aho ngaho natwe ni point d'interrogation, turabyibaza twabiburiye igisubizo.
Mbega bimeze nka bya bindi ngo akaruta kandi karakamira.
Afatiye ku mafaranga bishyura mu makoperative n'indi misoro ya buri kwezi, uyu twahimbye mu cyo yagenekereje dukorera imibare. Tega amatwi.
Nibibarura ry'abamotari aka kanya wenda tuvuga ngo ni 15,000 n'urugero rw'abamotari bakorera muri Kigali. Niba motari umwe yinjiza 5,000 ku kwezi, ubwo ku kwezi amotari zinjiza 75,000,000 mu makoperative. Izo 75,000,000 ntabwo zakananirwa kugira icyo zikora ku mwaka. Ni amafaranga angahe ku buryo yananirwa kuvamo inzu igaragara yitirirwa abamotari bavuga ngo yubatswe n'abamotari? KVSS dutanga byonyine ari 2,000. Dusanga 15,000 by'abamotari byakinjiza nibura 30,000,000 za buri kwezi. Ayo mafaranga iyo abare ni amafaranga menshi.
Mumbwirwa ruhameza abategetsi muri icyo cyumweru batomora uko serivisi nziza zagombye kuba zihagaze muri koperative. Bwana Parfait Busabizwa ni meya w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu.
Serivisi nziza mu makoperative igomba guhera guzihabwa abanyamuryango cyangwa abashaka kuba bo zirimo kuborohereza kuba abanyamuryango kubacyungira neza umutungo mu mucyo kubakiriza yombi kubaha makuru akenewe kubafasha kuva mu bukene kubafasha kwihangira imirimo kubafasha kwizigamira n'izindi serivisi zitandukanye.
Uretse amafaranga umumotari asabwa buri kwezi hiyongeraho amafaranga 300 y'imisanzu ya koperative ya buri munsi, ufashe 300 ya buri munsi ku kwezi n'ibihumbi 9, ku mwaka n'ibihumbi 108, wabara ku myaka 10 mu cyamaze muri koperative bikaba miliyoni n'ibihumbi 48 azamenyera irengero. Ubuyobozi bw'ikigo cy'amakoperative RCA ku kibazo cy'imicungire mibi bituma bamwe bitotomba buvuga ko bidakabije. Bwana Deo Gratia Sibizimana niwe wahagarariye RCA.
Ariko nimba ari imwe wenda igaragaza ibazo by'imiyoborere mibi ya wari wa mkongu tukisha bose hawa chwe tukia ujukura mula rasiye halitee kwa idubu basha ukura wa yobozi tukashira haba anda tuwa kurubu jenzuzi yutu saanze hawa yobozi wako zenabi tupukura ho tukabukishikiriza nubutabiri
ichagara gari ya maso nukwa wa mutari barambi viwazo vya makoperative ubwo bagezaga ku butegetsi ikibazo cyo kutabonera kugihura urupapuro rubaha uburenganzira bwo gutwara ruzwi nka autorisation de conduire, ibisobanuro bwabahaye ntibyabanyuze maze bahagurukira icyarimwe barivumbura bashaka gutaha, biba ngombwa ko abashinzwe umutekano bakumira. Gutwara ibinyabiziga bikorera amafaranga nka moto ni itegeko rya leta kubikorera mu makoperative, baretse kuba ari itegeko ubundi kuri bo ntacyo bimaze kuba mu makoperative.
Birumvikana ko koperative kuyibamo nta n'ikintu na kimwe bimariye umumotari, kuko niba twebwe turi abagenerwa bikorwa ba koperative yakagombye kuba akakanya hari ibyo yadufashije bigaragara.
Uyu nawe atukoze impanuka rirya kimara kandi byitwa ko ari muri koperative,
nta na kimwe yakumarira rwose, kuko uhera kujya mu bitaro umuryango wawe uba ufite icyo yagurisha, wende yagurisha isambu akaba ari bagukura mu bitaro koperative ikaba nta kintu yakumarira rwose.
Urumva ubutegetsi bwakora iki kuri icyo kibazo?
Nuko aya makoperative bayasenya akavaho, none leta akaba ariyo ikontrola amamoto muri rusange.
Magingo ikigo cy'igihugu cy'amakoperative kibarura amakoperative asaga 800 mu Rwanda na miliyari zisaga 38 z'amafaranga y'umugabane shingiro. Ubutegetsi kandi buvuga ko mu mujyi wa Kigali 70% by'abakuze baba mu makoperative kandi yagizeho abageza. Birasaba gukurikiranira bya hafi imicungire yamwe muri aya makoperative, bamwe bumvikanisha ko azamura abayakuriye, abanyamuryango bakayabamo byo kuzuza umuhango. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaraye ashyizeho ministri w'intebe mushya, yitwa Edouard Philippe, umunyamategeko w'imyaka 46. Edouard Philippe si uwo mu mutwe umwe wa politiki wa president Macron, ahubwo akomoka mu ishyaka ry'abarepublikani Les Républicains, akaba kandi n'inkoramutima cyane ya Alain Juppé, nawe wigeze kuba ministri w'intebe w'Ubufaransa. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika, umusesenguzi Dr. Paul Kananura uyobora ikigo cy'ubushakashatsi cyitiriwe Mandela gikorera mu Bufaransa, abona ko ari ikimenyetso cya Macron ko leta ye ifashe impande zombi. Dr. Kananura yavuganye n'umunyamakuru Jean-Claude Kabengera wimenyereza umwuga ku ijwi rya Amerika. Kananura yatangiye amusubiza niba Edouard Philippe azatanga umusaruro ategerejweho.
Ndeka ko ibyo ngibyo dukurikije ziriya sondage zari zimaze iminsi zerekanaga ko abaturage bifuza ko ministri w'intebe mushya aba nawe akiri muto kandi akaba atari umuntu usanzwe uzwi cyane mu bya politiki nka perezida, kugira ngo iyo mpinduka yinjire mu Bafaransa, cyane cyane ko bari biberekanye ko barambiwe abanyapolitiki batabakemurira ibibazo bagiye basimburanwa ku ngoma kuva muri 60.
Kuki Alain Juppé yihutiye cyane kugaragaza ko ari umugabo ushobora kugira ibyo ahindura muri guverinoma yaragiye ahinduranya imyanya gutyo?
Nuko icya mbere cyo bahuje ibitekerezo, urumva Edouard Philippe agendera mu murongo wa Juppé, umuntu wari umuvugizi wa RNGP muri icyo gihe usana wabaye mu banditsi yo programu ya RNGP. Birasa n'ibibegeranya mu buryo bwo kubona imiyoborere y'Ubufaransa izaza.
Ikintu navuga ko kimutegereje imbere ni guverinoma nshya. Macron arashaka ko ahindura azana amaraso mashyashya muri guverinoma y'Ubufaransa nk'uko yabyijeje abaturage muri rusange, ariko agomba kugira umubare munini w'abantu bamushyigikiye mu nteko ishinga amategeko kugira ngo abashe kugaragaza gushyira mu bikorwa ibyo yijeje abafaransa. biragenda gute urabona ku ruhande rwa Edouard Philippe aribo bashe koko kwemeza ba Republican ko bashyigikira Macron mu nteko mu matora ateganijwe
ibyo ngivyo nawo gashaka kubigeraho ariko kuko guverinoma izagira ba ministri bake makuru ko bishaka 15 nashiramo ba ministri nkabane cyangwa batanu baba Republican arabatsinze igitego cya mbere cyuko kuvanga imyumvire mu Bufaransa itakigendera ku ishyaka ry'abaharanira imibereho myiza y'abaturage cyangwa se abatsimbaraye ku bya kera kugira ngo hazemo iryo shami rishya ryo hagati makuru yifuza ryahuza abantu bari muri iryo shyaka rya PS ba makuru n'abandi bari muri iryo shyaka ry'abarepubulika ba Renjipe na Rusantre ya Bayiru kugira ngo abo bose noneho bakore ikintu gishya muri politiki y'Ubufaransa mbese Ubufaransa nabwo aho kugira ngo bugire politiki nk'iy'Abanyamerika bugire politiki zindi z'Abanyaburayi zisa n'iziyoborerwa hagati
uyu mwanya Edouard Philippe afashe nuwo kubasha kumva neza imikorere y'inteko ishinga amategeko akumva ko hari umubare bakeneye kugira ngo politike zabo bifuza zibashe gushyigikirwa mu nteko bizagenda gute urabona aba Republicane bavuze yuko umuntu wese ushobora gufatanya na Macron muri iki gihe batazabyumva kimwe nawe bizashoboka
Mukanya batangiye kurya iminwa kuko ubahagarariye Bernard Accoyer wahoze ari n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko bamubajije aravuga ngo Edouard Philippe yagiye wenyine ubu tuzareba rero niba hari abandi azajyana nabo mu barepubulika ejo nashyiraho guverinoma niba aba benshi abarepubulika bazatangira kugira ibibazo ubu ngubu barabifite byo kwisuganya iriya Republika Marche utanga ibyo twakwita ingendera hamwe za Republika bashyizeho abakandida ukabona 95% ari abantu batigeze bakora politiki kubera rero ko abadepite batorerwa mu ntara zabo ntawuzi ubu ngubu uko bizagenda ariko ndumva abaturage b'u Bufaransa baba barizeye Macron bazanamuha ingufu mu nteko kugira ngo abashe kuyobora
ntabwo uko kudashyiramwe cyangwa kongera kwisuganya kwayo mashyaka bishobora kubera ingufu Macron mu gihe yaba ashatse kwemeza inteko koko kwakira ibitekerezo bye
ibyo bishobora kumuha ingufu bizaterwa n'uko abaturage bazashyigikira abakandida be nibaramuka babashyigikira akabona nk'abadepite 300 abandi bandi bazagenda muri politiki bamusanga noneho ashyireho yenda ishyaka rikomeye rihuza abantu bo mu bice byombi tutakita ko bari mu baheza nguni b'ibyo bice
uyu ni umusesenguzi Dr. Paul Kananura uyobora ikigo cy'ubushakashatsi cyitiriwe Mandela gikorera mu Faransa ku ishyirwaho rya minisitiri w'intebe mushya w'Ubufaransa Edouard Philippe Kananura yaganiraga n'umunyamakuru Jean-Claude Kabengera wimenyereza umwuga ku ijwi rya Amerika noneho dusubire mu Burundi aho abana 240,000 bo mu ntara ya Cibitoki bari hagati y'amezi 9 n'imyaka 14 y'amavuko bare batangiye gukengerwa iseru n'ibihara ni mu rwego rw'icyumweru mpuzamahanga cyabihariwe ibindi kuri iyi nkuru na Evariste Nzikobanyanka
gacu mupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru w'Intara Cibitoke niho hatangurijwe ku rwego rw'igihugu kuri no wa mbere isekeza ryo gucandaga ibibondo ingwara z'agasama na ribeole umufaso ne rose magnifique nduwimana ahagarariye amashami yegamiye ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi yatomoye imvune imvano zitanguzwa ry'iryo sekeza ku njuro y'indwi ku mugabane wa Afrika umufasoni ati muhundire ndabibutse ko inundwi ya Afrika yumvikanywe n'abashikiranganji b'amagara abantu bo mu karere hamwe n'ishirahamwe OMS gitaha amagara abantu ku isi mu nama igira ya 60 mu mwaka wa 2010 icyo gihe ibihugu byumvikanye ko buri mwaka hazoza haraba iricandagwa abanyacibitoke ugwaruka n'abavyeyi eka n'abajejwe intwaro bashima kubona iryo sekeza ryatangurijwe muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Umufasoni ahagarariye amashami yegamiye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akorera mu Burundi yashikirije abanyacibitoke n'abarundi bose muri rusangi intumbero y'indwi yahariwe ugo rucanjo mu Burundi no muri Afrika yose.
Selon la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr. Moeti Rebecca Machidiso,
Mufasoni Rose Magnifique Nduwimana avuga ati indwi ya Afrika y'ubwo rucanjo niyo gutsimbataza gucandaga ingwara z'ibiza mu karere na cyane cyane guhamagarira abantu kwitabira icyo gikorwa ni kugira ngo umwe wese agire amagara meza. Umufasoni ati kuva urwo rucanjo rutangura muri 2011 Uburundi bwifatanya n'ayandi makungu muri ino ndwi yahariwe urucanco kugira ufasha babo bamwo kugira bagire amagara meza. Icivugo cino ndwi ni abanyagihugu bacandazwe n'abanyagihugu bafise amagara meza. Icivugo cino mwaka wa 2017 n'urucanco rukingira bose ni mwicandagisha. Mu gihe mu myaka iheze hari abatitabira injanjo kubera ibintazi mu ntara cibitoke, Joseph Terite Kayirongoye afise ubutumwa ku bajeje intwaro no kubavyeyi babana begwa n'ugo rucanjo.
Tugasaba rero abo mu ntwaro cyane cyane ufati ya mbere ntihagire abahava batanga inyigisho zo kugeragiza abenegihugu. Nkabonye na gashinge ntihagire ahava bitaranye na bw'abandi bavuga ngo rukoti ubushinge n'ibindi. Tukanasaba abarongoye indero ugwaruka rwinshi mu mashuri kongera kwemeza ko tuzogerageza gukurikirana kugwaruka bose muri ico gitigiri twavuze bose kwazobaronse urucanjo.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza roho nyanganda sida bubicishije ku muvugizi wabwo Tade Ndikumana buvuga ko mu ntara cibitoke hitezwe abana bagera ku 240 bazoronswa urwo rucanjo. Ni mu gihe ku rwego rw'igihugu hitezwe miliyoni 4 zirenga. Bitegekanijwe ko urwo rucanjo rw'agasama na Libeole rwatangujwe kuri uno wa mbere ruzomara ikiringo c'iminsi 4 rukazosozerwa kugerekereza ya 19 kuno kwezi kwa gatanu umwaka wa 2017. Mu cibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Nshuti zacu, noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Georgia Georgi Kvirikashvili baherutse gutera igikumu ku masezerano yo gufashanya mu vyerekeye umutekano. Amasezerano ni intambwe ikomeye cyane mu gufashanya mu vyerekeye umutekano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Georgia. Ayo masezerano ategekanya gusangira amakuru yerekeye iperereza kandi akomeza ugukorana ku vyerekeye kugwanya iterabwoba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Georgia. Ayo masezerano azokomeza kandi ugukorana hagati y'igisirikare cya Georgia n'igisirikare cy'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibihari Atlantique OTAN. Ayo masezerano ashigikiye utwigoro tw'igihugu cya Georgia tugutunganya gushasha igisirikare cyayo. Inyuma y'uko bateye igikumu kuri ayo masezerano, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Georgia Georgi Kvirikashvili barahuye kugira baganire ugukorana gukomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Georgia. Baribukije ko uyu mwaka uhimbaza imyaka 25 irangiye habaye imigenderanire hagati y'ivyo bihugu byombi. Tillerson yaravuze ku ntambwe ziboneka igihugu cya Georgia cyashitseko kuva kironsi indaya y'ukwikukira. Yarasubiye kwibutsa ukwiyemeza kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku vyerekeye intambwe igihugu cya Georgia kibandanya kugira mu nzira y'ukwinjira mu muryango w'ibihugu bigize akarere k'Iburaya n'akarere ka Atlantic. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yarongeye kwibutsa ukwiyemeza kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku vyerekeye ubwigenge n'imbibe za Georgia. Georgia ibandanya guhangana n'Uburusiya ku vyerekeye intara ziyongoye kuri ico gihugu zishigikiwe n'Uburusiya za Abkhazia na South Ossetia. Uburusiya bwemeye izo ntara nk'amareta yigenga inyuma y'ingwano yamaze igihe gitoyi hagati y'Uburusiya na Georgia mu mwaka w'2008. Naho ari bihugu biri kurushi byakwirikiye Uburusiya mu kwemeza izo ntara. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Georgia Georgi Kvirikashvili barumvikanye ku vyerekeye kubandanya utwigoro two kubona ko igihugu cya Georgia kibandanya kurangwa n'umutekano n'iterambere.
iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muracyumva ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, ibiganiro byacu birakomeza, ntimujye kure, ariko rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.